mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabaramukije shoti, turi kumwe kuri mikro muri kumwe na Fidele Niyongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ku munsi wa kabiri w'indwi yatangaje ko amatora rusangi muri ico gihugu azoba ku itariki 29 y'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka w'2024. Muri ico gihugu mugambwe uronse ibibanza vyinshi mu nama nshingamateka niyo ushiraho umukuru w'igihugu. Ivyatojwe vyerekana ko amatora abaye muri iki gihe mugambwe uri ku rutegetse ANC uronka amajwi ari munsi y'ibice 50%, ko babubaye bwa mbere ivyo bibaye mu myaka igera kuri hafi ya 30 irangiye Afrika y'Epfo ibaye igihugu kigendera kuri demokrasi. Kuba mugambwe ANC ubandanya gutakaza icizere mu Afrika y'Epfo, abantu benshi bavyegeka kukwiyongera k'ubugizi bwa nabi, ubutunzi bwifashe nabi, kibazo cy'ibura ry'umuyaga nkuba n'ubushomeri bwibonekeza cyane cyane mu bakiri bato mu gihugu. Bitegekanijwe ko kuri uyu wa gatandatu itariki 24 ku kwezi kwa kabiri ariho Perezida Ramaphosa azotangaza ku mugaragaro imigambi afitiye igihugu mu gisagara cya Durban mu ntara ya KwaZulu-Natal. Ni iyihe ngaruka y'amatora ashobora kuzogira mu gihugu ku mugabane wa Afrika, eka mbere no mu makungu? Nivyo tuvuga mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye Zenon Ndayisenga, umushakashatsi akongera akaba umuhinga muri politike ku mugabane wa Afrika ari muri Afrika y'Epfo. Twatumiye kandi Pierre Clavence Ngiyumva, umuhinga ku bibazo vya politike ari Bujumbura mu Burundi. Batumire, ndabaramukije.
Zeno muri Afrika y'Epfo.
Nagomba ntangurire kuri wewe Zeno, mu gihe hasigaye amezi make ngo amatora abe mu kwezi kwa gatanu, ubona Abanyafurika y'Epfo bavyiteguriye gute, imigambwe hamwe n'abanyagihugu, ubona ibintu byifashe gute muri iki gihe mu kurindira ayo matora?
Murakoze cyane. Ku byo mbona, nibaza yuko kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana icyenda na 1994 ANC ifashe ubutegetsi, biragaragara yuko ubu amatora akurikira nyuma y'imyaka 30 ANC iri ku butegetsi, aya matora ANC bisa nk'uko itazokoroherwa ku byo tubona, kuko icyizere ni gike cyane ufatiye ukuntu urwaruka rwakajije umurego mu kwiyandikisha kugira ngo ruzoje gutora, kandi hari mu matora yaramaze igihe hari ukuntu urwaruka rwahora rudebukirwa mu kwiyandikisha, ariko ubu n'umugwi ujejwe amatora waravuze yuko igitigiri cy'abariko bariyandikisha ari kinini cyane gusumba uko babyitega. Ni ukuvuga yuko rero hazoba impinduka uko biri kose. Icyo abantu benshi biteze ni uko ANC ishobora gutakaza ukwiganza mu nama nshingamateka na nkenguzamateka, abenshi mbere bakaba babona yuko ishobora no kuzoba ifisi kuzoronka nk'ibice 40%.
Nikihe muri rusange kiri ko gituma umugambwe ANC abanyagihugu bawutakaza ko icyizere rwose ibyo twavuze ibibazo uhanganye na navyo muri iki gihe?
ni vyinshi nta wabidondagura ngo abimare mugabo ivyigaragaza nuko hariho ubutandukane mu bijanye n'imibereho hagati y'ubwoko bw'abazungu n'ubwoko bw'abirabure donc nivyo ko abirabure muri rusangi aribo bafise ubutegetsi mugabo kurundi ruhande abazungu aribo novuga ko ari bake mu gihugu ugeranije n'abirabure nabo nibo basa nk'abafise itunga ry'igihugu nibo bafise isi nibo bafise amafaranga nibo novuga bari mu bintu bikomakomeye ibintu byose birimwo amafaranga hanyuma usanga abirabure nabo bari mu bintu bibayabaye.
Alo, alo, turamutaye ku murongo, reka tuze kuri Pierre Clavence ngiyumva. Aya matora yo muri Afrika y'Epfo yitezwe mu kwezi kwa gatanu, mu gihe bivugwa ko umugambwe ANC uri kuratakaza icyizere mu gihugu. Mwarabaye muri Afrika y'Epfo, mwarizeyo, murakurikirana politike, muyabona gute?
Namatora adasanzwe kuko uravye igihe kuva ANC irongoye iki gihugu co gihugu igihe mbere yari yacitse perezida waco urabona ko hariho ibintu vyinshi vyari vyarabaye aho Afrika y'Epfo kabaye akarorero bikomeye mu isi aho habonetse ukumvikana kw'abantu bari bamaze igihe kinini mu njyane zirya politike n'iby'amoko rero imyaka hafi 30 nk'uko mugenzi agiye kuvuga n'igihe twovuga ko demokrasi iba yarateye intambwe mu buryo abantu barongora uburyo abantu bumvikana ingene basangira bahanahana ubutegetsi rero ubu ni twese niko navuga ni nk'iki nk'umwimenyerezo udasanzwe bagire berekane aho ari ku butegetsi biboneka by'ukuri ko hariho ingorane mu bintu by'ubutunzi ingorane mu bya politike hagati cyane cyane y'umugambwe nyene urongoye ANC harimo ingorane z'uburongozi ibyo rero turabe ingene bigiye kugenda mugabo ibyo nabyo twavuga ko biha inguvu abantu barwanya ibyiyumviro bya ANC ni ukuvuga ko hariho amaliyanse yandi agiye kuba kuboneka nko mu migambo w'abazungu kuko undi yabivuze urakomeye mugabo mbega ubwo hoba haragera yuko bosubira bagatsinda nk'amatora kuko nta na kimwe kibivuga kandi yuko batazosubira gutsinda amatora mugabo ubwo iki gihe abantu bariteguye kwakira nk'impinduka nk'igihe byoba bibaye yuko uwundi muganga se yayenze ariwo woba ubwira utsinde ariwo utsinda nk'amatora ni kuvuga rero ngo ni ibintu byo kurabira hasi nibaza ko abasenguzi benshi ubu icyo ni ikibazo kimwe mu byo bafise kwibaza ingene bigiye kugenda yuko iyi myaka 30 iheze ibintu bizobandanya nk'uko byahora ndetse ikagumana ubutegetsi n'ibindi byobugumana naho izoba yabigenjeje gutya kugira ngo igirire icyizere n'abari kubarahirana murakoze.
Nakoze zeno ndagisenga ku vyerekeye izo ndyane hagati y'umugambwe ANC ku batabikurikirana cyane ngo tubwire ingene zifashe
bo nibaza yuko nkuko nagenda bishikiriza mu biganiro byaheze ikijanye n'indyane ziri hagati y'indongozi za ANC harabaye ukutumvikana hagati reka mbanze mvuge hagati ya Zuma na Ramaphosa biragaragara yuko Zuma asa nk'uwagiriza Ramaphosa nk'uko ashaka kumufata nk'umuntu asanzwe nk'umuntu atacuye amazwe sonje amufate nyine nka kujya kumvika ku bandi bantu basanzwe hanyuma Zuma nawe akagerageza kwihagarara ko no kumwereka ati no jewe ntishobora kumfasha gute kuko mfise tayito mu mugambwe mfise iki mfise donc kuko nawe imyaka yamaze
au turamutaye ku murongo Zenon Ndayisenga turasubira tumurondere tuze ku mirongo ya telefone dufise Daniel Bonaventure uratwumva
ndabumva neza
udutaye ka muri he
turi hano Kigali
ufise ikibazo ubaza icyumvire shikiriza
ndabaza ikibazo
mubaze
ndagira ndabaza ikibazo umutumire ndamubaza nti ese buriya byashoboka ko uriya mugambwe uri hariya ku butegetsi muri Afurika y'Epfo nawo bijya ngombwa ko habaho indi bahangana mu matora
murakoze
ikibazo cyanjye ni icyo
mwamwishura TKV nsengiyumva zino twamutaye ku murongo turiko dusubira kumuronera TKV
bisanzwe bego mu bisanzwe muri Afurika y'Epfo ingenzi ya demokrasi irahari kandi biragaragara yuko bateye intambwe mbere bageze ku rugero rushimishije gusumba ibihugu byinshi byo muri Afurika reka mbere n'ibya Burayi yego hariho barashobora kuvugana barashobora no gutaka mugabo ntaho kirenga ko ari nk'indya ndetse nk'ibyo byotuma by'ukuri umwe avuga ati sinzongera kuganira n'uwundi kuko rero ANC ntirerekana iyo ngendo ni ukuvuga ko n'ubu birashoboka bazovyemera amatora byoba hanyuma bazohura n'abandi imigambi badahuza gusa ikibazo gihari nabajije ubwa mbere nicyo twese dukwiye kwibaza mbega impinduka ibaye ntiyabere yari ANC itsinda ubwo bizokoroha yuko ANC muri rusange bazovyemera ni ubwo uburongozi bwovyemera ubwo mu banyagihugu baho ubwo mu bantu bakoresha ibyimbiro by'abirabura canke bakomunista ndetse ubwo bazokwemera yuko hariho uwundi muntu atari ANC twarise niyo yerekana ukwikenga kwikukira kw'igihugu cabo n'abirabure ubwo bazovyemera ico kibazo umugabo ubundi amatora azoba ANC nishobora kuyampa kandi n'ikizovamo kizomenyekana ikibazo rero nicyo nuko abibajije n'abandi barakibaza ubwo bariteguye bose twashyira ikizova mu matora nk'uko n'umuryango wo wundi uzonanirwa ushobora kugerageza kwanga ku ishari ivuyemo mbega bazoca barigenza gute bazokumvikana icyo kibazo rero
murakoze radio ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri tsanga turiko turavuga ku matora yimirije kuba mu gihugu cya Afurika y'Epfo mu kwezi kwa gatanu kwimirije ku uyu mwaka ku itariki 29 ngaruka kuri Zeno Ndayisenga kuri ibyo bibazo umugambwe ANC uhanganye harimo ibyo by'urugero ruri hejuru rw'ubushomeri cyane cyane mu bakiri bato ibibazo by'ubutunzi umuyaga nkuba ubugizi bwa nabi tuvuge nko ku kibazo cy'ubushomeri mubona gihagaze hehe nibihe umugambwe yanditswe wagerageje gutorera inshi cyo kibazo nibihe byayinaniye gushobora kugitorera inshi kubatwumviriza wabwiye
murakoze cyane nibaza ko ku kibazo kijyanye n'ubushomeri kuko nari nabivuze kare iki gihugu gisa n'igihugu kigabuyemo kabiri womengo hari igihugu kibamo abazungu hakabamo n'igihugu kibamo abirabure abirabure rero nibo ku rugero runini novuga bakenye cyane hanyuma abazungu nabo nibo ku rugero runini basa nk'abafite ubutumwa so abirabure naho binanatse kuva mu 1994 bakagerageza kwiga baragiye ku mashuri abatari bake ariko ubu hageze igihe aho usanga umuntu yiga agashobora kubura akazi ibitaboneka kenshi nko mu myaka yo 2000 cyangwa 2004 abahejeje amashuri barashobora kubona akazi ariko ubu hari ikigiri kinini cy'urwaruka ruheze amashuri ugasanga ntabuzi bashoboye kuronka umuntu ashobora kuzatubaza ikibazo ati mbere bazakuronka akazi he nibuke yuko akazi ari hahandi muri leta ubuzi bwo muri leta naho muri rusange muri Afurika n'ubuzi bunovuga buri kurushinge bute cyane hanyuma ubundi buzi baba busigaye ni ubuzi bwo mu ma entreprise visa nayo ari mirimo y'abazungu. Oh, kugira ngo wamwirabure adoprofinga kugira ngo ashobore kuronka akazi muri ya entreprise y'umuzungu, bamusaba ibintu byinshi cyane. Akarorero barashobora kugusaba nka experience y'imyaka 10 nawe ari kuronka diplome. Nicyo gihe biragorana cyane kugira ngo ushobore kuronka ako kazi. Ndetse n'ibyo hariho n'igihe
ntaguciriyemo kubijyanye uravuga ko ari kibazo gikomeye cyane ku gwaruka bakiri bato babirabure ugereranije n'abazungu nk'ibyo bari kubasaba nk'ayo mashyira hamwe ikorera ku giti cyabo asaba abo birabure ubwo gwaruka rw'abirabure bahejeje amashuri nibyo basaba n'abazungu canke barabonera birabure ubibona gute Alo Zeno uranyumva? Halo Zeno. Zeno uranyumva?
Yego, ndabumva.
Yego, nariko ndabaza, nariko muravuga ko ikibazo cy'ubushomeri hagati y'abahejeje amashuri ugwaruka rw'abirabure bibagora iyo bagiye kurondera nk'akazi mu gisata cy'abikorera ku giti cyabo mu buzoko ko kimwe y'abazungu. Abanyeshuri bahejeje amashuri hamwe b'abazungu bo ivyo mwarimu bavuga basaba nka experience y'imyaka 10 nivyo basaba n'abazungu canke biba kubirabure gusa
iragoye mugabo ico bumenya iyo batanze appel d'offre no kuvuga bayishira kuri bose donc yawe umwirabure yawe umuzungu hanyuma rero biza kugaragarira cyane cyane iyo habaye interview donc yo niho haza kuba selection twese gucisha hirya no hino by'ukuri biragaragara yuko sosiyete yo muri Afurika y'epfo itaranwana neza ntabwo yigeze inwana aho abirabure n'abazungu twavuga ngo baranwanye donc baragerageza kuko kunwanisha abantu babiri badasangiye ras ntibiba byoroshe ariko hariho biragaragara yuko bataranwana gutanwana neza rero biratuma niyo hageze igihe cy'akazi ubona yuko umwirabure akitaweho ahantu hari akazi gatangwa n'umuzungu n'umuzungu kandi akitaweho ahantu hari akazi gatangwa n'umwirabure. Par exemple hari nko mu makaminuza muri akademi hari nk'ahantu usanga bariko baragira appel d'offre hanyuma bagashyira bavuga ngo ngo aka kazi ngo twakuraja yuko nimi buri bingo
uvuge mu Kirundi ugerageze kuvuga mu Kirundi Zeno ugerageze uvuge mu Kirundi amajambo
yego
bandanye
okay murakoze wi nako ndavuga ati hanyuma bakavuga bati bakakazi ukeneye nimi buri buri ko ho jamwo ngo umuntu wo mu bwoko bw'abirabure ngo kubera ngo ariwe yakozwe ko cyane na apartheid donc ukacubona rero yuko hariho ugukumira kuko mwico gihe umuzungu nawe acabona nko kumengo yakumiriwe hanyuma no mu bijanye no mu handi hantu aho batangira ubuzima bwa mu entreprise naho kandi umwirabure nawe aza gucabona yuko kumengo yakumiriwe mu ijambo rimwe rero novuga ko ukubura akazi biragaragara cyane kubirabure gusumbya ku bazungu haba kugwaruka cyane ku bandi bantu bakiri mu myaka y'ubukure.
Murakoze. Tugaruka ku mirongo ya telefone dufite Apotre Innocent uratwumva?
Allo
uratwumva Apotre?
Ego ndabumva.
Udutega kamuri he?
Magaze muri Kenya.
Ufite ikibazo baza batumire cyangwa icyumvire ushikirize ubishikirize?
Ni kibazo nagire mbaze mutumire.
Mu kibazo?
Mbanje kumara mutu mutumire.
Rabumva?
Nyakuwa mutumire. Tugitumire tuwa na aba nyamahanga basanzwe bakorera imirimo yabo ngaho muri Afurika y'Epfo bagandagugwa hanyuma amatohoza kugwa ntiyerekane by'ukuri abantu baba bakoze ubwo bwicanyi nashaka kubaza umutumire mbega none burya nta ruhara rwa leta rwoba rurimwo ko abantu bakora ibyo bintu by'ukuri batamenyekana
murakoze yego
ni kibazo zakobaza umutumire ati none burya ko mbona abazungu bunga muri Afrika y'epfo badafatwa kumwe n'abirabure si ya discrimination ya kera apartheid ndiwa kuba yaragarutse mu bundi buryo
murakoze reka bishure
kibazo cya minuto
mu mwishure se Zeno, mratumva? Zeno?
Ndabumva.
Mumwishure?
Bisyoza kugira kabiri, mugabo ishobora kugira cyambere, nkumbere no cishura.
Ndakubwira icya kabiri, ishuri cyambere?
Ego. Ego. Ku cyoza cyambere, Apote Inosa muri Kenya yabajije ati atumbega abantu bamaze igihe bagandagurwa n'icana barundi, tukumva ko bagandaguriwe iyo muri Afrika y'epfo ntabwo hoba harimo uruhara kwa leta kandi baza yuko mwacha tubanza ariko leta yo bataruhara ibifitemo kuko uri kuraraba ikiba cyatumye umuntu apfa ino baragira amatohoza abayimbitse iyo batoye ikiziga umusoka muja guta barabanza bagapima hanyuma bagatanga icyo twakwita mu gifaransa twita raporo so uri kuragiraba biragaragara yuko kenshi leta itabirimwe ahubwo twovuga icyo twokwita tushite gute ubukozi bw'ikibi icyo twokwita crime Afrika y'epfo iri mu bihugu bya mbere ku isi aho usanga ubukozi bw'ikibi buri hejuru cyane ugereranije n'ibindi bihugu byo muri Afurika donc iyo nk'abantu bakubonye ufite amafaranga barashobora kukwibundira bakagukurikirana bakaya amafaranga bakayapaka iyo rero ugiye kwinanata niho baca bashyiramo ukuntu bashobora kukuzimanganya bakakuzimanganiriza ubuzima bakakwica akenshi rero ibice birenga 90% by'abarundi baba bapfuye rimwe na rimwe uzosanga bazize ko bashaka kubiba ibyo bari bafite na cyane cyane amafaranga abarundi mu mico yabo n'abantu batamenyereye kubika amahera muri banki rero iyo bafite amahera rimwe na rimwe bayabika ku mufuko iyo bamaze kuyabika ku mufuko rero wa mwene gihugu yamubonye cyangwa wa mukozi yamubonye iramukurikirana ku buryo imwaka y'amafaranga haba ku neza cyangwa ku nabi icya kabiri imbere y'uko mpeza kuri iki kibazo abarundi bakunda gupfa n'abarundi ngaha batwara amapikipiki bakura indya ku kazi k'uburiro bazijyana ku muntu abazikeneye rimwe na rimwe rero nk'imvura yaguye ipikipiki ni ikintu kitagise balance iyo uri kuranyonga aranyerera amaze kunyerera kubera uruja n'uruza rw'imodoka bari nyinshi uri nyuma agaca ahita amugonga abantu rero benshi bapfa uzosanga bahitanwe nizo ngwa n'ibyo bikozwe bikiri na vuba bwa mbere hamwe n'abo banyonga amapikipiki akenshi impfumu zo kumva zabaye ino uzosanga ziri n'iyo mice ibiri
ikibazo cya kabiri yabajije ngo kubona abazungu ngo badafatwa kumwe n'abirabure ngo sivangura rifatiye ku rukoba ribandanya muri Afrika y'epfo mwo byishura muri make
ntawo uvuga ko ryaheze nyimba ntanguye yatahuye neza abazungu ngaha nibo bafite ibintu nka byose nibo bafite amafaranga nibo bafite isi nibo bafite amazu nibo bafite ibintu nka byose ni nkabo babifite mu minwe hanyuma yibuke neza ko abazungu bamaze imyaka amajana ane bafite ngaha muri iki gihugu bafite mu gihumbi cyangwa n'amajana atandatu na 52 so bamaze igihe kirekire nga iki gihugu urabikunze bacubatse nk'igihugu cyabo abakunda gutembera bavuye i Buraya musaza nga
alo uracyari ku murongo ndi tukumva Zeno uwo murongo wawe sinzi ikibazo ufise uratwumva Reka turasubira tumurondereze no. Reka nze kuri Pierre Claver Nsengiyumva. Wo kwishura kuri ico kibazo Pierre Claver cuwo yabajije apotre abaza ngo abazungu kubana nubu badafatwa kumwe nabirabure ngo ni ivangura ribandanya. Ngo bandanizaho Zeno yari karavuga.
Ego ico ni kuvuga ko ico kintu kiboneka ko byukuri abazungu ibintu byinshi biri muri icyo gihugu byerekeye ubucuruzi nibo babifise nibo babikoramwo nibo mbere banyemeje ni kuvuga ko abandi barimwo harigeze kubaho politike y'ikintu bita sigirendo kivuga mu Kirundi mugabo hamwe bagerageza guha nk'akazi umwirabure mugabo atari uko yarakwiga ibyangombwa byose mugabo bakavuga bati kugira ngo abantu banywane reka dushiremo naba bakavuga bati ariho igice n'ibice 15 tuzobishiramo abirabure niko mbere nabo benshi babakuru ubona babayeho baduze cyarimo mu byo Mandela na nabo bari kumwe bashe kumvikana ko n'abazungu ba Frederick de Klerk n'abandi yuko bazogerageza kugira amareforme amwamwe aho binjizamo abirabure kugira bumve ko nabo barimwo kandi igihugu bafise icyo bariko baragitereramo. Umunsi rero byarahindutse gato ku myaka uko imyaka yagira iraza ni ukuvuga ko harabayeho na n'igihe by'ibingorane byo mu by'ubutunzi aho usanga hariho nk'amashyirahamwe nk'amahinguriro akomeye yari mu mirimo y'abazungu yagiye aragira ibibazo nayo nyine hanyuma bakagabanya nk'abakora urumva rero iyo bagabanije abakozi kenshi bafatira bararaba nk'abantu bafise akamaro kuruta abandi bakabagumyayo mugabo abafise akamaro gaciriritse cyangwa gasanzwe rimwe nibo barumvikana si muri Afurika y'Epfo gusa ibihugu byose byo ku isi niko bigenda iyo habaye ingorane z'ubutunzi hari abo banza ababandanya bakora n'abarindiriye ubwo icyo ushaka kumubwira uyu muntu nuko apotre nuko nibifatiye cyane cyane ko abo bantu ari abirabure oya bifatiye kuri system yaho yo ngaho ni ukuvuga ubutunzi buri mu minwe y'abantu rero umuntu rimwe abaha akazi kenshi afatira ku bumenyi bwabo ku bushobozi bafite n'ibindi ubwo hariho n'ukundi umuntu kugira ngo aronke akazi nirinda tuzamaze kubibona aho umuntu arangwa n'uwundi rero abafise byinshi barashobora guharirana akazi ugasanga rero abo bazungu kandi si bo benshi hiye muri Afurika y'Epfo ni bake ufatiye kubirabure bahari ni ukuvuga rero yuko biboneka neza ko asari igihindutse abirabure bataduze cyane mu byerekeye ubutunzi mu byerekeye amashyirahamwe amahinguriro ngo bagire uburyo bwabo bwinshi mu mashuri cyangwa mu masiyansi n'ibindi bikorwa bindi bisaba umutwe ni ukuvuga ko nabo bazohana akazi mugabo bitaramera gutyo bibaza ko ubu niko bimeze biraboneka ko Afurika y'Epfo bari ifite ubutunzi kuri hasi 98% n'abazungu urumva rero n'indi ntambuko yatubaza kubishika ko mu mwanya uza n'indi ntambuko bazosiza kugira ngo ibyo byabaye byo kumvikana muri politiki bibe kandi bifatane n'ibindi bice byose bigize ubuzima sirikare gusa mugabo n'ibyerekeye intwaro byerekeye imirano byerekeye imico n'ibindi kugira ngo bazogerageze kugera ku rugero hamwe bavuga bati aha turangana aha turashobora kuvuga rumwe aha turashobora kugoye
ku mirongo ya telefone Richard Livingstone aratwakwiba twumva Richard ntari ku murongo wiwe umeze neza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC kuba cugura radio yabo turiko tuvuga mu kiganiro muri isanga turiko turavuga ku matora mu gihugu cya Afurika y'Epfo amatora azoba ku itariki 29 y'ukwezi kwa gatanu kuri uyu mwaka w'2024 tugaruke Richard yagarutse ku murongo uratwumva Richard
ndabumva.
Uhamagaye uri he?
Ah, ndi Nairobi.
Ubese kibazo baza batumira iki cyumviro shikirize ubushikirize?
Ah, je cyumviro nashikiriza n'imanoro ni manoro notanga. Nuko buriya nuko yo yambare nde yavuze ati turacyari mu isanzwe nyafe turacyari nko mu bukoroni. Kuko je kuraba nka twebwe duca ku kuri immigration ku mipaka itandukanye uko bakira abazungu siko abanyafurika twakiri. Urabona buriya nk'iyo utonze imbere akashika umuzungu kanaka buriya ujya umunyafurika ariko akora kuri immigration akubwiye ati banza wigira inyuma mbere atakwigenza ko yuko mengani wabukwiga ibyangombwa wa muzungu akabanzaga agatunganirizwa. Si muri Afrika gusa, si muri South Africa gusa icyo kibazo kiri nko mu bihugu byose. Mugare buriya nkacavuga yuko ari ukutamenya kw'abanyafurika. Jeno kwa Karorero nkino muri Kenya nkorera hoho ndabona ko ikibazo bagikemuye hanini uruhande hano dukora benshi n'abanyafurika kandi si kuvuga ngo abazungu ni benshi ariko buriya ugiye kuraba abantu bamakontra benshi n'abanyafurika kubera bavuga ati nta kuntu umuzungu yoza kuguma dushyira mu bukuru nko kumenga turi mu bukoroni kaca sanga bariko buriya kurya babaha ubuzi abazungu abaheshi niko n'ubutunzi bw'igihugu bagenda barabunyonyeza ariko buriya ufashe ugaha bene gihugu ukabaha akazi niko ubutunzi bw'icyo gihugu bugira hane butere imbere. Kuko nk'akarowe nka jewe yego ndiko ndakorera muri iki gihugu ariko kubera asanzwe n'umunyamahanga mvuga ati jewe ubutunzi bw'iwanjye nzabukoreramo mu gihugu cy'Uburundi mvukamo. Rero buriya niwumva kwa iki gihugu si cyo ndoteza imbere nzoteza igihugu cy'Uburundi. Rero nkaca saba yuko abanyafurika verema twocanuka nyene natwe tukareka kugira mu bukorone bw'abazungu. Icyo kiyumvira ntizizi.
Abashimiye ku cyumviro cyanyu yari Israel Livingstone. Ku murongo kandi dufise abakubaho Norbert uratwumva?
Ndumva neza cyane.
Uduteye ka muri he Norbert?
Ndi mu Rwanda.
Ufise ikibazo baza icyumviro?
No, mwasubira mu kwisanganyamatsiko gatoya.
Turiko turavuga ku matora ategekanijwe, amatora rusange ategekanijwe kuba mu gihugu cya Afrika y'Epfo ku itariki 29 y'uku kwezi kwa gatanu kuri mwaka wa 2024. Umugambwe ANC ukaba ubonwa ko uri kuratakaza icyizere ku matohoza akogwa. Umugambwe ukaba uhanganye n'ibibazo bitari bike twavuze nk'ibyerekeye urugero rw'ubushomeri ruri hejuru, ibibazo by'ubutunzi, ubugizi bwa nabi, ruswa, kubura kw'amatara n'amazi muri icyo gihugu.
Ndo ni byiza ko wagiye kuba amatora kandi n'urugamba ruba rukomeye ako si rwakwiye no gukomera ahubwo ruba gukorera mu iterambere ry'umuturage cyangwa se n'ibindi bintu bigombwa umuturage ubundi kugira ngo iterambere ryihute mu gihugu cye. Noneho n'icyo kibazo cy'ubushomeri kigacika ariko usanga kenshi mu bihugu si muri Afurika y'Epfo gusa, usanga n'ubundi bihugu bya Afurika ariko bimeze, usanga ubushomeri ari cyo kintu kiganje imbere kubera imirimo ibitaboneka neza. Ariko mu kutaboneka neza n'abayobozi bato ugasanga nta ruhare bagiramo cyane, ugasanga inshingano batorewe ntibazikurikirana neza. Niho rero hazava kwa kutumvikana umwiryano ugatera mu gihugu cyabo. Gusa nyine bajye bafata urugero rwiza ku bindi bihugu. Ndakeka natwe u Rwanda turimo hari ahantu twavuye nawe tugeze. Kuko ndibaza nise ahubwo mu byo yiyemeje ko wenda yatorerwa azatorerwa wenda yiyamamaza, hari bike wenda yaba yaragezeho wenda bikaba yarageze ku baturage.
Uri kuvuga umugambwe ya ANC na Perezida Ramaphosa?
Yego.
Murakoze. Reka abishure Zenon Ndayisenga. Uwo mwishura
Edot
sinzi ko mo nare nkumusubira mu kabazo bamwumvise neza ariko hari hakaho nta muntu mbeza mu mpera
yari karavuga ibyo bibazo muri Afrika y'Epfo ko biri n'ahandi ku mugabane wa Afrika mugabo yari karabaza nimba umugambwe ya ANC na President Ramaphosa hari ibintu bashoboye gushika ko mu gufasha ubuzima bw'abanyagihugu kwisununura
ego uko biri kose nitwa chaduhagarara ku byo batashoboye gushika ko gusa hari n'ibindi byinshi bashoboye gushika ko kuko muri buka nk'igihe imbere yuko Ramaphosa ashika ku butegetsi abanyagihugu batari bake hari abatari banezerewe harabaye no kugumuka gushikaho hariho ahantu amasoko yabomowe ahantu badandariza ibintu biriya biribwa hanyuma icyo gihe bategetse ku bayoboke ba Zuma na cyane cyane abava mu ntara yo kwa Zulu Natal icyo gihe rero Perezida Ramaphosa yarabihoyahoye arasubiza igihugu novuga ku murongo hanyuma inyuma ya Afrika y'Epfo hariho n'ibindi bihugu bigaragara yuko Afrika y'Epfo yagumanye yongereje imigenderanire banashaka kufatira ku gihugu cy'Uburundi bagafatira no ku gihugu cya Tanzania iyo imigenderanire yayisanzwe imeze neza ariko ubu bisa niyongereye ufatiye nko imigenderanire iri hagati y'igihugu cya Afrika y'Epfo n'u Rwanda imigenderanire ntabwo yatosikaye cyane ugereranije no ku ntwaro ya Zuma kuko intwaro ya Zuma imigenderanire ya Afrika y'Epfo n'u Rwanda isa nk'uko yari yasiganye akatari gato ushikaho hageze n'urugero rw'uko bashyiramwo novuga bafata ingingo yo kugara ambasade ku ruhande rucanke ruriya ariko ubu Perezida Ramaphosa yaragerageje udashoboye barabandanya ibyo batumvikana babyumvikana mu nzira za diplomasi ariko ata gushamirana kuhabaye harabaye n'ibindi bitari bike hagati ya Afrika y'Epfo n'ibindi bihugu byo mu Barabu murabona nk'ubu nk'akarorero ijya nama ya BRICS iheruka kubera muri Afrika y'Epfo murabona ko Ethiopia na Nigeria basabye kwinjira muri BRICS Afrika y'Epfo rero kubona ariyo yari yakiriye novuga ijya nama hanyuma ibyo bihugu bigashobora kwemererwa
Okay, kumuta kumurongo murongo wiwe umeze nabi mubandanya Pierre Cavence ngiyumva kuri ico cyumviro kuvyo umugambwe ya ANC washoboye gushika ko ku ntware ya Ramaphosa
ego ni kuvuga ko uko yari kwarabisigura je no kongera ko nko mu vya gisirikare naho nuko Afrika y'Epfo yagerageje iri kwiragerageza kugira uruhara ku rukomeye mu vyerekeye uko yitunganya mu bikorwa bimwe bimwe kugarukana amahoro canke mu kumvikanisha impande ziba ziri ko ziratata uwo ni niragi mbere rya Mandela hamwe n'ibindi bigo bimwe bimwe abantu batazi cyane byo muri Afrika y'Epfo bikora uko bukwiye kubwije kugira ngo bagerageze gufasha abantu gutorera amatati cyane cyane nko mu bihugu bimwe bimwe habamwo intambara zifatiye abakomoko cyane ku byinjiro bya politiki bisaba bidahuye ikindi nacyo ni uko Afrika y'Epfo kuri Ramaphosa yerekana cyane ko bagomba kugerageza kuba igihugu giteye imbere no kuvuga cyujuje bijya bintu bitanu kenshi barabira ko bapimira ko kuvuga mu buryo bwa gisirikare mu buryo bwa diplomasi mu buryo bwa politiki mu buryo bw'ubutunzi hamwe no mu buryo bw'imico ni kuvuga rero yuko cyari imibano ni ukuvuga ko Afrika y'Epfo iribona kandi by'ukuri irakora byinshi kandi irafise na n'ibyo ihagararako kugira ngo yemegwe ni ukuvuga ko muri kazoza hariho byinshi izoba ifise ibyo bikora kandi ibyo ishyira hamwe n'ibihugu bikomeye nk'uko yatangwe kubirabira kuri ibya BRICS ikindi nacyo nuvuga ni uko Afrika yepfo byo byose intambwe zayo za demokrasi igeze ko nkuko navuze gitangura ni nyinshi ibyo imaze kwerekana niyo bashwanye niyo batatse n'igihe bari ko baratata barashoboye bunyende kubitorera imishu bigenze ari bonyene bonyene bavyikoreye atabandi bantu bagiye hagati ni kuvuga ko icyo ni ikintu cyerekana gukura nuko bashobora no kubandanya babikoresha mu minsi iza kugira ngo izo ntambwe zose zitanu bashobore kuzishyika ko hanyuma bahangane nyine mu buryo bw'iterambere n'ibindi bihugu bikomeye bya rutura byo ku isi. Nibaza rero ko Afurika y'Epfo ikintu iri kwirakora ni kugerageza gushyiraho nk'ingendo ku Banyafurika yo kurabira hamwe ibyabo ni ukuvuga ntibabavandure n'imigenderanire n'abandi mugabo cyane cyane kuraba mu byo bafite ibyo bashobora bongene kwitunganiriza mu bice byose ni ukuvuga ko n'akarorero bashobora gutanga ariko nk'uko jewe ntabwo kugira amakenga iyo ndiko ndaraba ndasesengura ndakunda kwibaza mbega bitagenze gutyo ho bigenda gutyo ni ukuvuga ko ntabwosya bwose ariko aya matora azoba nk'ikipimo kizotwerekaho Afurika y'Epfo ishobora kugera ngira nko mu myaka
50 murakoze tugana ku mirongo ya telefone dufite Nitanga Simon uratwumva Nitanga uratwumva
yego ndakumva neza
uduteye ka muri he Nitanga
ndi mu Rwanda nanjye mu majyepfo mu karere ka Kamonyi
ufite ikibazo cy'imvura ibishikirize
ndagira ngo harakeni yarakomojeho avuga ngo Afurika y'Epfo uburyo yihagazeho yego ni igihugu gikomeye ariko uburyo gihagarara kikema kigasa naho cyo amahanga atakireba cyane cyangwa se ibyo akivuzeho n'ikibitindewe cyane kikomereza gukomeza inzira zacyo z'iterambere ambwire ni iki gishoboza Afurika y'Epfo kuba yo ibishobora gutyo bikaba biyikundira mu gihe abandi tuba tubona byaragoranye abantu mu bindi bihugu by'Uburayi byarananiwe kuvayo ngo bishyire y'u Burundi Afurika y'Epfo yo ni iki kintu ikoresha kugira ngo yihagarareho ku rwego mpuzamahanga ikomeze yemye kuriya hanyuma hari n'ikindi yari akomojeho avuga ngo ni igipimo cyiza ayo matora ntabwo ngewe ariko mbibona kuko kenshi usanga aya mashyaka afite ukuntu aba yarateguye ibintu byayo no gutsindwa nkabona wenda bitaza kuba hasi rero simbona nkaho byaba ari igipimo cyiza kuko igipimo kukirebera ku matora hari igihe mpamuna bidakunda kubera ko ibintu bya Afurika biba bisa n'ibiteguye rimwe na rimwe itanga bafite uburyo babiteguyemo ambwire nimba abona we kuko yarabivuze ariko ntabwo nimbisha ko ryewe cyaba ari igipimo gikwiye cyo kureberaho politiki ya South Africa hanyuma anambwire icyo ibindi bihugu bya Afurika byakigiye kuri Afurika y'Epfo mu buryo bwose bwa diplomasi uburyo ibanye n'amahanga n'uburyo by'ubwayo yubaka politiki mu gihugu hagati
murakoze muri make cyane mwo mwishura Pierre Kavin Sengiyumva nibaza ko afite ku byiyumviro mwari ko muravuga
mpereye kuri icyo ahereje ko ariko aravuga ibijyanye na ari igipimo cyiza nuko nashatse kumubwira yuko ni uko bizogenda nibyagenda neza bizoba isomo abantu bashobora kuraba yuko nubwo bashobora gushanirana abariko bararondera kurongora igihugu mugabo bahejeje bakumvikana kucavuye mu matora bikagenda neza bizoba ari byiza kuko nibaca batangura imishamirano guaserera induru kurwana n'ibindi naho nyine ni kigo abantu bazose bavuga bati burya nubwo twari twabonye ko hari ibintu byinshi bikomeye bari barashyitse ko kumbe byari ibintu by'uruhendo ni ukuvuga yuko nta mahoro arama cyangwa iterambere rirama twabona riri rizobandanya muri iki gihugu nisho nashatse kumusigura rero ibindi navyo no vuga ngo mu byerekeye ibyo bya diplomasi cyangwa ibindi sindi ko ndavuga ngo igihugu kimwe kimwe ngo cyambere ndi cyakabiri ndi cyagatatu ndi mugabo mu bimenyetso bimwe n'abantu bakunda kurabira ko harimo ubwigenge ubwigenge aba mu bucamanza aba mu biki turabona twarabonye ko no mu gihugu cya Afurika y'Epfo nk'umuntu nka Zuma yarakomeye mugabo yarikabye ubutungane ubutungane buramucira n'urubanza ni ukuvuga ivyo si ahantu henshi tubibona nko muri Afurika kuvuga ngo hariho rero uburorero bumwe bumwe abantu bashobora kwigiraho mugabo hariho n'ibindi bitari byiza nk'iyo habaye ikibazo naho ariko turakivuga ko cyane ngaha cyerekeye n'ibya ruswa bijya byose urabona ko Afurika y'Epfo irerekana hariho abantu bakomeye abantu b'abagwizatunga bakomeye abahinzi bigeze kubazwa byinshi bikomeye mu bintu mbere na Zuma yarabizizemo yarabibazijwemo iby'inzahabu n'ibindi ni ukuvuga ngo harimo ibintu hari intambwe bamaze gutera sivuze rero ngo byose byaratunganye mugabo niko karorero n'ubu ndabisubiramo bazofatira kuri Afurika y'Epfo mu myaka iza mu kuraba ibikunda n'ibidakunda kuko ntibyari bina byoroshe mbere n'ukoroha yuko igihugu nkaco kibaho iyi myaka yose kiri kumwe n'abantu babacinze babatwaje ibitugu bakabagirira nabi bakabafungira indongozi zabo imyaka n'imyaka ubwo abo bantu bakavayo baharira ni ukuvuga ngo ningene navuze ubwa mbere nari kubibandanya ko umwanya uza ni ukuvuga ko ibyabaye byasa neza mugabo byazaniwe n'abantu badasanzwe icyo naragize amahirwe yo kubona ba Mandela kubona ba uyu Desmond Tutu narabonye narayinjiye no mu ahantu bariko baratanga ijya raporo ijya mu kunywanyisha gukora ibyo kunywanyisha ndibuka narabonye ibintu ntibaze yuko bishoboka muri Afurika ni ukuvuga aho abantu wumva baharira nyine baharira ariko ukabona yuko batahuye ko kandi iyo haciye imyaka itari myinshi cyane haciye imyaka mirongo ibiri ibihumbi bibiri na gatatu ni ukuvuga ngo twofata ko si ukubatera amashurwe mugabo barafise intambwe bateye izo ntambwe rero nizo nariko ndavuga ngo n'igipimo muri aya matora nimba tuzobona basimbanira ko kwa kundi tubora tubibona mu bihugu bimwe bimwe biba byo muri Aziya cyangwa iby'ahandi abantu bamwe matora baca batangura gushyira mu bigere n'ibyaba kabisa harya aho tugomba tuti mbega abantu bize iki bashoboye iki
murakoze Citizen ari ku murongo wa telefoni uratwumva alo
ndabumva neza kandi ndabumva
uduhamagaye uri he
ndi Kigali mu Rwanda ndashaka kubaza ikibazo batumirwa
mu kibaze
murabona ko Perezida Jacob Zuma mbere y'uko afata ubutegetsi hari habayeho kweguza uwo yasimbuye ndetse na Zuma nawe kugira ngo Cyril Ramaphosa afate ubutegetsi babanza kweguza Zuma kandi buri wese hari ibyaha yari abisagirizwa ku ruhare rwe Zuma ariya mazu yubatse yashinzwe gukora mu isanduku ya Leta Cyril Ramaphosa ejo bundi ariya mafaranga yaburiye mu isambu ye menshi yamubazaga impamvu atabitangarije iperereza ngo rikurikirane rikabonwa n'abandi bantu kiba nk'igitoki n'izo mpande eshatu zikurikiranye zituma ziha n'imbaraga abakeba muri politiki mubivuga nk'iki mu busesenguzi bwanyu ubu mwo kuri imbere muri ANC ku buryo uyu navuga ngo ubaye manda ya gatatu nka perezida urangiza manda ye avaho yeguzwe n'ibitsiki bikomeye cyane mwabonye ko abadepite bagenjereje Zuma muri iyo ejo bundi nahari amafaranga yavuye mu ifamu yari amukozeho ntabwo byaba intandaro yo gutakaza amatora y'umukuru w'igihugu muri iyi minsi kubera andi mashyaka bahanganye icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri Julius Malema ni mwa politike ukiri mutoya kandi uyu munsi ku ngoma ya Makoza ubu niho habayeho ibibazo byo gusahura amaduka y'abatavuka muri Afurika y'Epfo bikorwa n'urubyiruko rw'Abanyafurika y'Epfo ku buryo bukabije nabwo habayeho ibibazo by'umuyaga nkuba ku buryo bukabije ese Marema Julius Marema nibona iki atari igihe cyiza cyo kugira ngo andi mashyaka yiyunge nawe abe yazamuka ku butegetsi nka perezida ugifite n'imbaraga ukiri muto noneho habeho n'izindi mpinduka muri politiki ya Afurika y'Epfo bibe byagira icyo bizahura mu iterambere rya Afurika y'Epfo.
Murakoze. Mu mwishura Zenon Ndayisenga. Zeno, uratwumva? Aro Zeno? Zeno, uri ku murongo.
Hello?
Mwishura, ibibazo abajije, Citizen.
Ego, numvise ku kibazo yavuze kijanye nuko imbere yuko Zuma akugwa ku butegetsi, bamwagirije yuko yari yakoze mu isandugu ya Leta. Fatiye ku byo mugenzanje yari yasiguye iki gihugu hariho intambwe bateye ikintu kijyanye na demokarasi itandukanye cyane gose n'ibindi bihugu byo muri Afurika. Wanashaka novuga ko hariho n'ibihugu byo muri Burayi barusha mu bintu bijyanye na demokarasi. Iyo rero umukuru w'igihugu ari ku butegetsi cyane uwahoze ari umukuru w'igihugu cabonetse ikintu cyo mwagira yuko barakoze ikosa aramushyira imbere y'ubutungane akabaza ibyo rero ibyo rero ni kimwe mu byo Zuma mu byamukozeko. Hanyuma igicanye na Ramaphosa ari amahera yatowe muri FAM nibyo nawe yaratwe kumukora ko cyane mugabo novuga ko umugambwe uri ku butegetsi wagerageje kumupfukapfuka ataguko ikiringo ciwe cyasa n'ikirangiye kandi ngaha niba mutinya wa nuko ari umukuru w'igihugu ikosa ari mwagiriye rimwe na rimwe hari igihe bari bakavuga ati uyu muntu by'ukuri reka tumukure naho ikiringo ciwe yaba yararahiriye kuri wasa bwarangire. Ikijyanye na Julius Malema avuga ko akiri muto hanyuma ko bigaragaza ko hariho icagurika ry'amatara kuri iki kiringo bitigeze bibaho burya muri Afurika nibyo iyo amatora yegereje twoni muri Afurika gusa wanashaka iyo amatora yegereje haza ibintu byinshi biza noga gute nko gushyira mu kigeragezo Leta iba iri ku butegetsi. Ikiro ry'amatora rero n'amazi hamwe n'ubugizi bwa nabi bundi butandukanye ni ibintu biza nk'ibigeragezo abatavuga rumwe na Leta bashyira imbere bakerekana ati wewe Leta raba ibyo tugeze tubibona ku ntwaro ya Mandela tugeze tubona ishyiraguriro ry'amatara ku ntwaro ya Mutanshi tugeze tubona ishyiraguriro ry'amatara ku ntwaro ya Mbiki tugeze tubona ishyiraguriro ry'amatara ku ntwaro ya Zuma naho hari ibitagenda neza tugeze tubona ishyiraguriro ry'amatara. Ubu rero igihugu giteye imbere nka Afurika kubona hamwe hari ishyiraguriro ry'amatara kuko biri kose n'inzira yo kurondera ku ntibo bwirante ezerera Ramaphosa nawe hanyuma umuntu acyayibaza ikibazo mbega ikiragurika ry'amatara bisigura iki amatara ninde ya kontrola mu bihugu byo muri Afurika rimwe na rimwe hari igihe kibaza ngo ni Leta mugabo ababyeyi yuko iki gihugu cyubatswe n'abazungu ni ukuvuga nibo bazi aho amatara yazananye kujya kwa amazi abantu babona banwa mugabo ntibaba bazi akarere azana namwe ya dezane nk'imyaka 200 wa muzungu niwe waba bafite ni wazi y'amatara yazananye ni wazi n'ay'amata yazananye yari ariko ashobora kugenda ku gisoko kuhita mu cyongereza cyangwa mu gifaransa bita sabotage bakagenda bakayakasira hasi kugira ngo basebye cyangwa se bateze urubwa ANC hamwe ANC igure ishobora kwisigura umva na ANC iraza kugora ukuntu iza kumenya ni hehe amatara yaba yakatiye cyangwa ni hehe amazi yaba yakatiye kuko ya plan ubundi abafite y'amatara n'amazi ifiswe
n'abazungu. Ntaguciriyemwo President Ramaphosa yarashizeho umushikiranganji yihariye ku kibazo cy'umuyaga nkuba. Icyo kibazo ariko agitorera inyishu gute uwo mushikiranganji? turamubuze ku murongo kandi zeno tiere kavense ngiyumva wo kwishura kuri ico kibazo c'amatara muri Afrika y'Epfo. Kurangiza dusigaje akanya gatoyi Zeno Ndayisenga, muri rusange witegereje kubona ibintu bimeze ngaha muri Afrika y'Epfo kujanye nayo matora, muravuga ko mwavuze ko umugambwe yanze navuze ibyo bibazo hari byinshi waranguye, mugereranje niyo yindi migambwe irikomakomeye nk'ubu umugambwe wa Malema n'umugambwe w'abazungu, Democratic Alliance, muri rusange murabona uko bizogenda kose umugambwe ANC naho uri gutakaza icyizere ariko zoyatsinda canke ntibitomoye?
Aho rero nibaza ko hari ikintu mudatetse ngo mpamvu ku ruhare rwanje bwa nuko na mugenzi bashobora kuza kumbura kugira icyanyunganiye. ANC ni umugambwe ni nk'icyo twitanga nka ni umugambwe ukomeye cyane ku buryo usanga kukura ku butegetsi ikintu cyoroshye. Hari ibintu byinshi twavuze bitagenze neza, kandi turabona yuko amahirwe yo gutsinda yawo asa nk'uko ari make. Mugabo kukura ku butegetsi ikintu cyoroshye cyane, bigosaba ingufu nyinshi cyane. EA umugambwe wiganjemo abazungu hamwe na EFF umugambwe utwagwa na Julius Malema akaba ariwo uhiriyemwo urwaruka na cyane cyane rw'abirabure, kugira ngo bashobore gukura yaba byashoboka AFF ikumvikana na DA hanyuma bakagira bagateranya hanyuma bakagira icyo twakwita mu Gifaransa koalisiyo byokoroshe cyane gukura ANC ku butegetsi. Yosigaranye ibice bike bito gusa kuko wowe wanashaka
umwanya ugiye kurangira. Yego, umwanya ugiye kurangira
usagara bikomakomeye.
Umwanya urarangiye
Pretoria na Cape Town.
Umwanya urarangiye Zeno, Zeno umwanya uraturangiranye ni ikiganiro dushobora kuzobandanya twari kumwe n'abatumire Zeno Ndayisenga mushakashatsa kongera akaba umuhinga mu vya politike ku mugabane wa Afrika ari muri Afrika y'Epfo, na Pierre Kavense ngiyumva umuhinga ku bibazo vya politike ari Bujumbura mu Burundi. Twari ko turavuga ku matora ategekanijwe kuba muri Afrika y'Epfo mu kwezi kwa gatanu itariki 29 zo kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Nshimira abatumire, nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro, namwe mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika. Tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu bikurikira kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika, mukurindira ibihe byiza.